Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi, amashyirahamwe y'abahinzi aravuga ko abahinzi badafite ubushobozi bwo kwishyura imisoro.
Uno munsi umurinyo gutanga ikori ntabyabona, uwo umwe adashobora gusomesha umwana, umwe adashobora kuyivuza, wumva yoriye ikori gute. Kandi aho rero 99% bavuga ngo n'abarimyi, kubyo gucu udahendanye, s'abarimyi bitwa abashomeri mu ncamanza.
Ni Kalori Mbonankira, uyobora imwe mu makoperative y'abahinzi mu ntara ya Kayanza. Iyo nkuru n'izindi zirimo amatora muri Kongo turayigarukaho mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi. Nyamugigima ikomeye cyane yatumye haba tsunami imaze guhitana abantu 281 hamwe n'abarenga 1000 bakomeretse mu gihugu cya Indonesia. Ibyo byashikirijwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiza, kandi abandi bantu 28 barabuzwe irengero. Iyo nyamugigima yabaye ku nkombe ya Sunda mu turere dutatu turimwo Lampunge iri muri Sumatra, Serange na Pendaglange ni mu gace ka Java mu burengero bw'umurwa mukuru Jakarta. Icyo kigo kivuga ko iyo tsunami yononye ibintu byinshi birimo amazu, amahoteli hamwe n'amato agera ku 350. Indonesia yaheruka guterwa na nyamugigima nk'iyo ikomeye cyane mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka nyene. Icyo gihe hakaba hafuye abantu 2,500. Abategetsi ba Somalia bashikiriza ko ibitigiri by'abafuye mu bitero bibiri by'iterabwoba hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu i Mogadishu bimaze kuduga gushika ku bantu 30. Mukhtare Dagaskade ni umuyobozi muri leta yo mu ntara ya Benadire, yavuze ko abandi bantu 54 bakomeretse. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab wariyemereye ko ari wo wegeka ko ibyo bitero. Mubishwe ni gisasu cya mbere harimo umumenyeshamakuru urangiranwa wo muri Somalia azwi ku izina rya Awil Dahil Salade, yakorera televiziyo y'Abongereza Universal TV. Muri Amerika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko agenye Patrick Shanahan, umushikiranganji wo kwivuna abansi w'imfatakibanza. Ibi yabitangaje abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter. Yanditse ko Shanahan yari icegera cya General James Mattis, yatanze imihoho mu ndwi iheze azotangura imirimo yiwe, amabanga yiwe guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kuza. Mu rwandiko yanditse atanga imihoho, umushikiranganji Mattis yari yasezeraniye Perezida Trump ko yiteguye kuguma muri ayo mabanga kugeza mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, ariko Perezida Trump yahisemwo ko asubirizwa ico gihe kitaragera. Hari abavuga ko ivyo Trump yabitewe n'uko adashimishwa n'uko inkuru yitanga imihoho rya Mattis izibandanya kuvugwa cyane mu bitangazamakuru. Mattis yatanze imihoho umunsi umwe inyuma y'uko Trump atangaje ko agiye gukura abasirikare ba Leta Zunze za Amerika mu gihugu cya Siriya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM rishikiriza ko Abanyafurika barenga 606,000 bafuye mu myaka 5 iheze. Benshi ngo bafuye bariko baca mu bugaragwa bwa Sahara berekeza ku mugabane wa Buraya. OIM ivuga ko mu byo ryatohoje benshi bafiriye mu bugaragwa bwa Sahara, mu buraruko bwa Niger, mu bumanuko bwa Libya no mu buraruko bwa Sudani. Ivuga kandi ko abo bimukira bakoresha ayo mayira kugira bashike muri Libya, urwinjiriro rwo ku mugabane wa Buraya, bizigiye kurondera ubuzima bwiza. Marc Ravalo Manana yahoze ari prezida muri Madagascar akaba yaritoje arondera gutwara ikindi kiringo yahamagariye abanywanyi biwe jo kuimana kwiyamiriza ibiharuro by'agateganyo byavuye mu matora mu gihe bisa nuko ashobora gutsindwa uwo batavuga rumwe nawe yahoze ari umukuru w'ico gihugu Andri Rajoelina niwe yahabwa amahirwe yo gutahukana intsinzi mu biharuro by'imfata kibanza byavuye mu matora yabaye ku munsi wa gatatu ibiharuro byatangajwe ijo kuimana na komisiyo ijejwe amatora inyuma yo guharura amajwi y'abantu barenga imiliyoni zine yaha Rajoelina ibice 55 n'ibice 8 kwijana mu gihe Ravalo Manana we yarafise ibice 44 n'ibice 92 kwijana abantu bari munsi y'imiliyoni 5 niho bivugwa ko bitabye ayo matora ibiharuro vya nyuma vyitezwe gutangazwa mu minsi iri imbere. Urunani rw'amashirahamwe y'abakozi muri Sudani nabo bashikiriza ko bategekanya guhagarika ibikorwa vya leta ku cambere bise imyirekano itagira iherezo izo bikozwe n'abakozi abaganga hamwe n'abandi bakozi bo mu bitaro bategekanya guhagarika akazi kuri wa mbere bakavuga ko bazokwakira gusa abasinzikaye cyane. Urwo runani rusaba abanyesudani bose kuzoguma mu mabarabara bahanganye na leta ya Bashire inyuma yaho mu ndwi iheze hagaragaye ubukene bw'imfungurwa ibitoro hamwe n'iduzwa ry'ibiciro by'umukate.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloise Bigirimana. Yimwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, Minisiteri y'Ingabo yasohoye itangazo risaba Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe kwisubiraho ku cyemezo gitegeka ko abasirikare 1000 bo mu ngabo z'u Burundi ziri mu butumwa bw'amahoro muri Somalia bagomba kuba batahutse bitarenze tariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri gutaha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Iyo tangazo ryatewe ku mukono na Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi giyamize ingingo y'umugwi umwe bwa Afrika ujejwe amahoro n'umutekano yo gusaba igabanywa ry'abasirikare 1000 b'Abarundi bari mu nteko za Misom mu gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia. Colonel Biyereke asigura ko ibitigiri by'ingabo z'Abarundi byumvikanywe ko kugabanywa bitarenga 341. Yayivugiye mu kiganiro yahamenyesha makuru i Bujumbura kuri uyu w'Imana abasomera iryo tangazo.
Harasabwe ko ibiro vyishira hamwe muza makungu nibikorera muri Somalia bifadikanije na Misom ko vyofasha mu gushira mu ngiro igabanywa cy'abasirikare b'Abarundi 1000 bisabwa ko vyoja mu ngiro kwigenekereza rya 28 ruhuhuma umwaka wa 2019. Iyo ngingo iratandukanye n'integuro ndangabikogwa yembejwe kwigenekereza rya 33,218 mu gihugu cya Ethiopia n'umugwi muza bikogwa ujejwe gutunga ganya ibikorwa vya gisirikare muri Somalia aho bavuga neza ibitigiri bizogabanywa mu ngabo zigiza Misom hisunzwe itunganywa rishasha ry'inteko n'ibitigiri hamwe n'ingene ibikorwa vya gisirikare bitunganijwe muri Amisom. Muri iyo nteguro ndanga bikorwa baravuze neza ko hazogabanywa abasirikare b'Abarundi bakorera muri Somalia bangana amajana 341 itariki 22 ruhuhuma umwaka w'2019.
Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi hamagara inzego zibijejwe gufasha gutorera umuti ico kibazo.
Muri iyo nteguro barasaba ko Amisom igabanya kuri iryo genekerezo nyene abasirikare 1000 abo nabo bakaba bari kuva mu nteko ziri muri Somalia z'ibihugu byose bifiseyo ingabo. Kwiheje ko ingingo y'umugwi w'ubumwe bwa Afrika isaba igabanyo ry'abasirikare b'Abarundi 1000 bakorera muri Somalia iteye kubiri n'ingingo yafashwe n'umugwi mpuzabikorwa ujejwe gutunganya ibikorwa vya gisirikare muri Somalia ugwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi rurasaba inzego zibifitiye ubushobozi kuvugana n'inzego zifise ububasha kugira ngo ico kibazo gitunganywe hisunzwe intahe n'ingingo
kwa 19 ukwezi kwa 12 turimo umugwi w'amahoro n'umutekano umujyango umwe bwa Afrika wandikiye igisata cy'ibiro vya ONU biranguriye ibikorwa muri ya misombe usabigabanywa ry'abasirikare igihumbi b'abarundi gushika mu mpera z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza uwo muguvuga kwiryogabanywa ari mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibyasabwe n'ingingo ya 2431 ya kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi iyo ngingo ikabitegekanya guha buhoro buhoro inzego z'umutekano za Somalia ubasha gukwitunganiriza ibyerekeye umutekano w'igihugu cyazo ibihugu bifite ingabo muri ya misome ni bitanu gushika ubu navyo ni Buganda, Burundi, Kenya, Ethiopia hamwe na Djibouti. Igihugu cy'u Burundi kigira kabiri mu bifite abasirikare benshi nyuma y'Uganda. Ubu ingabo z'Abarundi ziriyo zirenga 4,900. Eroje uri kaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Komisiyo y'amatora muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yatangaje urutonde rw'abahamya n'indorerezi bagera ku 270,000 bazakurikirana amatora yo ku itariki ya 30 y'uku kwezi. Muri bo harimo aba bakandida bigenga, abamashyaka n'abafurika yunze ubumwe. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana afite ibindi kuri iyi nkuru.
Komisiyo yigenga ishinzwe amatora muri Kongo Seni yamaze kwemeza urutonde rw'indorerezi 270,000 zirimo iz'imbere mu gihugu n'izo hanze. Yatangaje kandi ko abahamya 270,000 barimo ababakandida bigenga, abamashyaka n'amahuriro y'imitwe ya politike ari bo bemerewe gukurikirana imigendekere y'amatora. Hemerewe kandi abanyamakuru 175,784 muri bo akaba ari bo bakorera ibitangazamakuru mpuzamahanga. Afurika yunze ubumwe yimaze kohereza indorerezi 80 ziyobowe na Diokunda Traore wigeze kuba perezida w'inzibacyuho wa Mali. Diokunda Traore avuga ko Afurika yunze ubumwe idafite ubushobozi bwo kohereza indorerezi mu gihugu hose, ariko ngo aba 80 bazabimbona yuko amatora yagenze muri rusange mu gihugu hose. Tuzakora ku byo bazoherezwa hose bazadufasha kubona ishusho nyayo yuko mu gihugu hose byagenze. Tuje kandi kwigiranaho kuko duhuje bimwe mu bibazo kandi hari ibihugu byishakamo ibisubizo, dukwiye rero gusangira ubunararibonye. Twaje kandi kugira ngo tugire umusanzu dutanga, kuko muzi ko igihe cy'amatora kiba mu rugomo, kwizerana bikagorana, ugasanga habaho no guhangana. Rero tuzafasha gushyiraho uburyo bw'ibiganiro no guhuza abantu ku buryo ibintu bigenda neza. Vice Perezida wa Seni Norbert Basengezi yavuze ko aba bahamya indorerezi n'abanyamakuru bakwiye kugira uruhare rutaziguye guhera ibiro by'itora bifunguye kugeza amajwi amaze kubarurwa, bareba ko byose bikorwa mu mucyo. Bwana Basengezi yavuze ko imashini y'itora izajya ifasha uwutora guhitamo umukandida we, ubundi iyo mashini ikamusohorera urupapuro ashyira mu gasanduku k'itora. Ni imashini ariko n'ubundi abatari bake bakomeje kugira impungenge kuko hari abaturage bazaba bayibonyeho bwa mbere. Mario Ngavu uhagarariye Societe Civile mu mujyi wa Goma asanga bishobora guteza urujije abatora ku buryo byaviramo bamwe guhejwa uwo batari bagambiriye gutora.
La population, une très petite couche de la population avait assisté et avait participé.
Umubare muto cyane w'abaturage ni wahuguwe ukuntu batora bakoresheje imashini. Ariko tuzi ko batari bake batari ku rwego rwo kuba bakwinjira mu cyumba cy'itora bonyine, kereka baherekejwe n'undi, kandi bigenewe gusa nko ku bantu batabona. Ariko abenshi ntibigeze bakora kuri iyo mashini, ntibigeze bayigerageza. Muzi ko n'izi telefoni zigezweho hari benshi batazi no kuzikoresha neza. Kugera imbere y'izo mashini rero wenyine ngo uratora bishobora no kumutwara iminota 20, bigatuma atora uko atabyifuzaga. Bwana Mario Ngavo avuga ko haba Societe Civile, imitwe ya politike na Senubwayo bagerageje guhugura abaturage ariko nta buryo buhagije babonye bwo kugera kuri buri muturage.
Pour sensibiliser il faut une salle, il faut le déplacer la machine, cette machine ne se déplace pas.
Dukenera ibyumba duhuguriramo abantu, ukazana izo mashini kandi zigenda kuri moto, bisaba imodoka byanze bikunze. Ndetse bisaba gusanga abaturage iyo bari, nta gihe gihagije twabonye rero cyo kubikora. Ku bwanjye nsanga abatora benshi bizabayobera nibagera imbere y'imashini, cyane ko hari amafoto menshi cyane y'abadepite urwego rw'intara mu gihugu.
Candidats et donc plusieurs des photos au niveau des députations provinciales et des députations nationales.
Aro Bugori numwe mu banyeshuri bo muri kaminuza agoma twaganiriye nawe afite impungenge z'uko abaturage cyane cyane abataragize amahirwe yo kwiga bazabyifatamo kimwe n'abatuye mu bice by'ibyaro imbere y'imashini zitora bazaba babonyeho bwa mbere mu buzima bwabo.
Je pense que la CENI devrait d'abord commencer par préparer la population congolaise. Je suis un jeune étudiant.
Ntekereza ko CENI yagombye kuba yarabanje gutegura abaturage. Nkanjye niga muri kaminuza ariko sinigeze na rimwe ntumirwa mu mahugurwa arebana n'uko izo mashini zikora. Twe nk'abanyamujyi byibuze twagerageza kuko dusanzwe tuzi gukoresha imashini zisanzwe na za telefoni zigezweho. Ariko abaturage ba Kongo ntibagarukira mu mijyi gusa. Murabizi ko Kongo ifite imijyi mikeya ugereranyije n'ibice by'ibyaro, kandi ibyo byaro byose ntibyahuguriwe gukoresha izo mashini. Ubona CENI irimo gukinisha abaturage. Komisiyo y'amatora ivuga ko nyuma y'uko kwiyamamaza bisojwe ku buso bwose bw'igihugu, kurwanira kwireherezaho abatora bikwiye gusimburwa no guharanira ituze no kwitwararika mu gihe bategereje umunsi w'amatora tariki 30 z'ukwezi. CENI kandi ivuga ko imashini 4,500 yatumije muri Korea y'Epfo zamaze kugera i Kinshasa, zirahasanga izindi 1,000 zahageze ku itariki 19 z'ukwezi. CENI ivuga ko kuzishyiramo programu n'imyirondoro y'abiyamamaza bitwara amasaha 60, bivuze ko bizasozwa tariki 25 z'ukwezi, zikazifashishwa tariki 30 nta kindi kibazo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 8. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi, amwe mu makoperative y'abahinzi avuga ko igice kinini cy'abahinzi badafite amikoro yo kuriha umusoro. Aho ni mu gihe ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro OBR gihamagarira amakoperative y'abahinzi kwimenyekanisha bagatanga imisoro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidelite Ijat.
Abantu batunzwe n'igisata cy'urinyi n'ubworozi mu Burundi barenga 90%, yamara benshi muri bo naho barigeza kuburyo botanga ikori. Mbona nkina Karori atwara koperative y'abarimyi babagwiza mbuto mu ntara ya Kayanza mu rwego rw'u Burundi.
Je kuvuga ngo umurimyi w'u Burundi arimo atanga ikori, arimo usaye ntabyo bashobora. Kuko uno munsi umurimyi gutanga ikori ntabyabona. Wo mu adashobora gusomesha umwana, umuntu adashobora kuyivuza, umva yoriye ikori gute. Kandi aho rero 90% bavuga ngo nabarimyi. Kubyo gutudahendanye sabarimye bitwa abashomeri mu ncamake. Je no vuga mu rundi ntana A+ y'abarimye do face. Kandi urumva umuntu arimisha isuka 2000 na urumva ko ari kibazo.
Naho biruko ikigo cy'igihugu kijeje gutoza amakori OBR kimisekeza cy'uguhimiriza abo makoperative y'uburimyi kugira bite ibijanye n'amakori byatanguriye mu ntara ya Ngozi mu rwaruko rw'Uburundi. Aho OBR yakoranije abarongo b'amakoperative y'uburimyi ho mu rwaruko rw'igihugu hacindwe zibiri. Staningenda ku mana avuga ico kigo OBR.
Nukuvuga ntihagire umuntu ari muri koperative asubira kugenda aridoga mu ibarabara canke avuga ngo sinamenye. Uburyo bwose burahari, kigo OBR cyarashizeho uburyo bwose bushoboka kugira ngo batomoke kuri ico cyose kijanye no kuriha amakori n'amatagisi. Twiyemeje twese ngaha yuko bagiye gusiguza, turizeye neza yuko nta makosa azosubira kubaho, amakoperative agiye gukora neza yisunze amategeko.
Ishyirahamwe ya Discord yerekeza iterambere ryuzuye no gufatana mu nda ku mitumba iri mu basabye ko bene ayo mahimiriza yokogwa kugira abarimyi ntibagwe mu mporero zo kutamenya. Liber Bukobero n'umunyamabanga mukuru wa Discord.
Intumbero nyamukuru ya kino gikorwa turiko turarangura na OBN cavuye kukuntu OBR bitiranya amakoperative n'amasosiyete asanzwe. Ntibamenya yuko umwimbu wari uw'abarimyi atari uw'abadandaza. Ugasanga rero baravyagaruciye koperative baciye bayirungikira umutahe wo kuriha ikori ry'umurengera. Tusa tubona amakoperative rero agira abihagarike ibikorwa, cya dusaba ko OBR yoboneka tukagira ibiganiro kugira ngo twumvikane neza turabe ingene amategeko agenga koperative yokwirikizwa
nkuko amategeko bivuga ikoperative itozwa ikori nishikana umutahungana ni miliyoni 24 z'amafaranga y'amarundi aho rero izitwa ko zitunganeje neza mu gihugu nizishika 50 aho mukamenya ko amashyirahamwe asanzwe yabari niyoyo arenga 3,000 hisunzwe amakuru ava muri adisco n'iburiburi ku mutumba wose uri mu gihugu cy'u Burundi usanga ufise ishyirahamwe ry'abarimyi rimwe itandukanye hagati y'amakoperative n'amashyirahamwe y'uburimyi nuko amakoperative hanini yikora ku mitaya yazanwe n'abayihurikiyemwo mu gihe amashyirahamwe asanzwe y'abarimyi ho usanga kenshi na kenshi bitega ibivuye mu mfashanyo gukwega ayo mashyirahamwe y'abarimyi agahinduka amakoperative birashoboka ariko biragoye kubera ko abarimyi badashigikiwe n'amabanki Libere Bukobero
mu by'ukuri gushika no munsi nitahura amabanki yose avuga yuko badashobora kuja mu burimyi kuko uburimyi butungo biratangaje uburimyi burunguka ahubwo ningende butunganijwe bituma abarimyi baguma bahomba mu bisanzwe abarimyi baroza amadeni bakaronka amafaranga yo gukora umwimbu wabo boshobora gutera imbere kandi bafashijwe n'amabanki
haraciye ikiringo cha baba amezi 4 hatanzwe miliyoni 38 z'amadolari y'Abanyamerika aje mu banki kugira ngo yoroheze abarimyi n'aborozi mu kuronswa ingurane muri ayo mafaranga miliyoni 24 yatanzwe n'ikigega mpuzamakungu kigejwe iterambere FIDA ayandi nayo ava muri leta y'u Burundi mu mabanki hamwe no mu barimyi ku mugambo kuri ntera Kayanza Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
komeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya sport n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari reka duhere mu Rwanda twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda
mu mpira w'amaguru ejo bundi kwa gatandatu ikipe ya Mukura Victory Sport yasezereye ikipe ya El Hilal Obeid yo muri Sudani ku ntera kimwe cya 16 kirangiza mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe mpira w'amaguru muri Afrika umukino wo kwishyura wabereye kuri Stade Huye i Butare aya makipe yombi yaranganyije ubusa ku busa byabaye ngombwa ko hitabazwa za penalty kuko no mu mukino ubanza wari wabereye muri Sudani El Hilal Obeid na Mukura Victory Sport zari zaguye miswi zinganya ubusa ku busa amahirwe ya penalty yasekeye Mukura kuko yatsinze 5-0 umutoza wa Mukura Victory Sport Christian Haringingo avuga ko kubona intsinzi bitari byoroshye
ni match mabonye
Munera ikurikiraho yirirushanwa ry'impuzo amashyiramwe umupira w'amaguru muri Afrika Mukura Victory Sport izahura n'imwe mu makipe 16 yasezerewe mu irushanwa rya Ligue des Champions iyo kipe izamenyekana muri tombora izaba kuri wa gatanu amakuru ya cy'imikino cyakomereze ku ingenzi yaranze uyu mwaka turimo gusoza mu Rwanda duhere mu mukino w'isiganwa ku magare aho umunyarwanda Joseph Areruya ariwe mukinyi w'umwaka muri Afrika kwa gatanu kimwe rugishize akanama gashinzwe gutoranya umukinnyi wahize abandi buri mwaka muri Afrika kemeje ko ariwe uza kwisonga icyo gihembo Areruya yagihawe nyuma yo kwegukana amasiganwa anyuranye arimo n'isiganwa rya mbere muri Afrika la Tropical Amissa Bongo uyu musore usanzwe akinira ikipe ya Delco Marseille mu Faransa ari ku rutonde rw'abakinnyi batandatu bazahagararira u Rwanda mu isiganwa la Tropical Amissa Bongo ryo muri Gabon mu kwezi gutaha abo bakinnyi ni Areruya Joseph nyirizina Samuel Mugisha Yves Nkurunziza Jean-Claude Wizeye Didier Munyaneza na Bonaventure Wizeyimana mu magare kandi Samuel Mugisha umunyarwanda ukinira Dimension Data muri Afrika y'Epfo ariko yitoreza mu Butaliyani niwe wegukanye isiganwa mpuzamahanga agaruka mwaka Tour du Rwanda uyu musore yaje yongera ku bandi banyarwanda batatu bari bamaze gutsinda iri siganwa kuba rishyizwe ku rwego mpuzamahanga aribo Valence Bayisenga Jean Bosco Nsengimana na Joseph Areruya Tour du Rwanda y'umwaka utaha 2019 iteganyijwe mu mezi abiri ari imbere ikaba yarazamuwe mu ntera ishyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe mu mupira w'amaguru umwaka 2018 usize ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ifite umusaruro ugerwa ku mashyi mu rugamba rwo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha mu itsinda rya munani u Rwanda ruri ku mwanya wa kane ano wa nyuma mu gihe hasigaye umukino umwe gusa kugira ngo amajonjora mu matsinda arangire u Rwanda ruri mu itsinda rimwe na Guinea Conakry Cote d'Ivoire na Repubulika ya Centrafrica indi kipe itarahiriwe n'urugendo muri uyu mwaka wa 2018 ni APR FC yasezerewe mu marushanwa ya Afurika itarenze umutaru mu ntangiriro z'uyu mwaka APR FC yakuwemo na Joribayo muri Mali mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika mu byumweru bice bishize ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yongeye guhambirizwa hakiri kare n'ikipe ya Club Africa yo muri Tunisia mu irushanwa ry'igikombe cya Afrika cy'amakipe yabaye mbere iwayo. Mukeba wayo Lyon Sport yari yagerageje kwihagararaho mu ruhando rwa Afrika ndetse ishobora kwambuka ikiciro cy'amatsinda mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika. Gusa muri kimwe cya kane kirangiza Lyon Sport yavuyemo inyuze mu cyanzu kuko yakubiswe na Inyimba yo muri Nigeria ibitego bitanu kuri kimwe. Dusoreze muri volleyball aho ikipe ya Gisagara Volleyball Club ikomeje kuyobora andi makipe mu cyiciro cy'abagabo. Muri uyu mwaka turangije iyi kipe yegukanye igikombe cya shampiyona ku nshuro yayo ya kabiri. Muri shampiyona iheruka gutangira kandi Gisagara iracyari ya mbere ku rutonde rw'agateganyo. Gusa iyi kipe iyobowe na Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo n'umuvandimwe we Wycliffe Dusengimana irasabwa kwitonda kuko hari andi makipe abiri arimo kuyotsa igitutu. Ayo makipe ashobora kuyigaranzura igihe icyo ari cyo cyose ni Rege Volleyball Club ya Flavien Ndamukunda na Olivier Ntagengwa n'ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB ya Aimable Mutuyimana ikaba itozwa na Fidele Nyirimana. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Naho mu Burundi amakuru ya siporo n'imikino twayateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryarigeze mu mpera z'indwi ku munsi wa 19 w'ihiganwa kuri uwa gatandatu ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico kwa Gasore. Igihe c'isaha 8 Rukinzo watsinze Le Lier 2-1. Igihe c'isaha 10 naho Flambeau du Centre w'igitega watsinze Leader d'Equipe Burundi Sport for Africa y'Ubujumbura ibitsindo 2-1 kuri Stade Urukundo Ngozi. Ngozi City watsinze Message Bujumbura 3-1 kuri Stade Muruyigi naho Flambeau de l'Est wo muri iyo ntara wanganije na Bumamuru w'umuntara cibitoke ubusa kubundi. Kuri w'Imana ihiganwa ryarabandanije kuri Stade Prince Rugwa Gasore igihe cy'isaha 8 umugwi Vitaro watekereye Buja City ibitsindo 2-0. Omar Ntakagero umumenyereza w'umugwi Buja City yabwijwe rya Amerika ko kubona umugwi wiwe utsinzwe 3 wikurikiranya ari bisanzwe mu mupira w'amaguru.
Nibaza ko no musa bakinyi bitanze cyabuze gusa numugisha kuko twashite ku igori kenshi kurusha Vitaro. Muga Vitaro ndavye mu gice ca mbere yateye rimwe barinjize, mu gice ca kabiri bateye rimwe barinjize. Urumva na mahigwe twabuze twege twaronse kenshi turabura mugabo bashoboye kudutsinda.
Nurukino rugira gatatu muri championnat muri phase retour mutakaje hari ingorane mu mugwi.
Ingorane niyo gutsindwa gusa mugabo nta ngorane ihari. Nibaza yuko igikuru nuko twobandanya dukora turabe ko twoja mu bibanza biri hejuru.
Ku ruhande rwa Vitaro watahukanye insinzi muri urwo rukino rwo kuri w'Imana umumenyereza w'uyu mugwi Gilbert Kanyankore ashima ko umugwi wiwe wifashe neza muri kino gihe. Ni mu gihe avuga ko ari watanguye nabi ihiganwa ry'uno mwaka.
Twatanguye nabi mugabo cyiza nuko tutaja kure tukarangiza muri championnat turi mu kibanza cyiza hama tukaba muri uwo mwanya turiko turaprepara Coupe du President.
Igihe cy'isaha y'icumi naho Aigle Noir watekereye Atletico Olympique ibitsindo 2-1 kuri Stade Rukundo Ingozi. Kayanza United wanganije na Olympic Star w'Umuyinga 2-2. Igitega naho Musongati wanganije na Message Ngozi igitsindo kimwe ku kindi. Ku munsi wa 19 w'ihiganwa Aigle Noir ni ukiri by'ifata kibanza ku isonga n'amanota 48. Mu kibazo cya kabiri hari Musongati n'amanota 39. Mu kibazo cya gatatu hari Vitaro n'amanota 31. Mu kibazo cya 16 ari nacyo cya nyuma akaba hari Message Bujumbura n'amanota 18. Mu mupira w'amaboko basketball naho ku munsi wa gatandatu niho hasozerwa ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru w'intara Gitega. Ku ruhande rw'abigeme hatanye mu mitwe Berkostar na Le Gazelle imigwi yose yo mu gisagara cha Bujumbura. Umugwi wa Berkostar niwo watahukanye intsinzi y'amanota 51 kuri 36 ya Le Gazelle. Ku ruhande rw'abahungu naho Dinamo watanye mu mitwe n'umugwi Urunani nayo nyene yose yo mu gisagara cha Bujumbura. Ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Dinamo y'amanota 47 kuri 39. Umugwi Berkostar ku ruhande rw'abigeme niwe watahukanye igikombe cy'ihiganwa rigira kabiri ryo guhiganirwa igikombe cy'umukuru w'igihugu. Ku ruhande rw'abahungu naho ni Dinamo yatahukanye igikombe cy'uno mwaka. Mwamenya ko no mu mwaka uheze icyo gikombe gitangura gukinirwa ubwa mbere umugwi Dinamo ari waratahukanye intsinzi. Ku ruhande rw'abagabo ku ruhande rw'abigeme naho nyine Barcostar akaba ari wari watahukanye igikombe cy'umwaka uheze. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Shuti mwarimu duteze amatwi tugeze ku musozo w'igice cya mbere cy'ibiganiro byacu tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer wadufashije ku buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije aya makuru na Aloyzi Bigirimana watugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.